Ndashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mutwumva Tankomazi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora i Nairobi muri Kenya. Turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe. William Ruto yarahiye mu mabanga ya president agira gatanu muri Kenya. Ibirori vyo kurahira kwiwe vyabereye i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya, bikaba bitabiriwe n'abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika batari bake.
Inzira ishikanye uyu mukuru w'igihugu mushasha ashikiriye ubutegetsi muri Kenya yabaye inzira iciye mu matora. Benshi bavuga yuko yabayemwo umuco, kuko niyo nzira ubu igezweho mu bijyanye no gushikira ubutegetsi.
Professeur Denis Banshimi Ubusa numwigisha mu bijanye n'ubumenyi bwa politiki muri kaminuza y'u Burundi. Ubusesanguzi bwiwe muraza kubwumva muri ano makuru. Mu gihugu cy'u Rwanda ubushikiriza amanza busabira igihano cy'umunyororo w'imyaka 25 Jean Bosco wihoreye batazira ndimbati. Ubu yamenyekanye kubera amareresi atandukanye akina. Uganda yishyuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amafaranga ya mbere yo gusana ivyononywe n'intambara no kuba ingabo zayo zarigaruriye ibice vy'ico gihugu mu myaka ya za 90. FAO ihangayikishijwe n'abantu bababa imiliyoni indwi muri Somalia bashobora gusinzikazwa n'inzara uno mwaka. Ano makuru yose tuce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihagire n'imwe bacika. Mukanya turababwira ivy'amakurahira kwa president wa Kenya, ariko imbere yaho reka tubanze tuje muri Uganda, aho ico gihugu carise igice ca mbere c'amafaranga yo gusaba ivyo ingabo zayo zononye mu ntambara ya za 90 n'indishi ibibanza izo ngabo zigaruriye. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi abitubwire.
Igihugu cya Uganda cyishyuwe Congo miliyoni 35 z'amadolari. Ni igice cya mbere cyagomba gutangwa ku myaka 5 nk'uko byategetswe mu kwezi kwa kabiri n'urukiko mpuzamahanga rwa ONU. Uganda yishyuye ayo mafaranga mu buryo butunguranye nyuma y'imyaka igirana ibiganiro na Congo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka urwo rukiko rwategetse Uganda kwishyura Congo indishyi ya miliyoni 325 z'amadolari yo gusana ibyangijwe mu ivogerwa ry'igihugu ryatangiye mu 1998 kugeza mu mwaka wa 2003. Hakurikijwe icyemezo cy'urukiko, Uganda izajya yishyura miliyoni 65 z'amadolari mu kwezi kwa 9 buri mwaka guhera mu mwaka wa 2022 kugeza muri 2026. Umuvugizi wa Minisiteri y'imari wa Uganda Apollo Mhinda yabwiye ijwi rya Amerika ko amafaranga ya mbere yishyuwe ari ikimenyetso cy'uko Uganda ifite ubushake bwo kuriha umubare w'amafaranga washyizweho n'urukiko. Icyemezo cy'umucamanza w'urukiko mpuzamahanga rwa ONU Joan Donahue cyaje nyuma y'imyaka 7 Uganda yarananiwe kwishyura cyangwa kumvikana kuri miliyari 11 z'amadolari Kongo yari yasabye impuzamarira kubera intambara. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yemeje ko igice cya mbere cy'ayo mafaranga Uganda izishyura mu myaka 5 cyakiriwe.
Hejuru ni Mukankusi turacari kumwe, ubu naho utubwire ivya FAO ishami rya ONU rijejwe ibiribwa ku isi n'uburimyi bihangayikishijwe n'abagera ku miliyoni 6,700,000 muri Somalia bashobora gusinzikazwa n'inzara uno mwaka.
FAO itangaza ko bashobora kwibasirwa n'inzara ari abatuye mu turere tw'ibyaro tw'intara za Baidoa na Burhakaba, kimwe n'abatuye umujyi wa Bay w'intara ya Baidoa mu majyepfo ya Somalia. Etienne Peter Smith uhagarariye FAO muri Somalia avuga ko imirire mibi n'impfu ziturukaho biri ku gipimo cyo hejuru mu ntara zari zisanzwe zarugarijwe cyane. Avuga ko we na bagenzi be barimo gusuzuma ingaruka z'amapfa mu miryango y'aborozi. Agakomeza avuga ko amapfa mu mateka, ibiciro biri hejuru n'ubushyamirane byatumye ibiribwa bibura ku gipimo cyo hejuru. Umuvugizi w'ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF James Elder agaragaza ko mu mwaka wa 2011 inzara yari yibasiye abana 340,000 bari bafite munsi y'imyaka 5 byabaye ngombwa ko bavurwa indwara zikomeye zituruka ku mirire mibi. Uyu munsi avuga ko umubare wazamutse ugera ku bana 513,000 bashobora gupfa. agaragaza ko abana bafite ibibazo by'imirire mibi mu by'ukuri bafite ibyago byikubye inshuro 11 byo kuba bahitanwa n'ibindi bintu nk'indwara y'impiswi hamwe n'iseru kurusha abana bagaburiwe neza. Edo yavuga ko izo ndwara zombi ziyongereye mu karere. Anagaragaza ko hari uburyo bushobora gukumira impfu zishobora gutwara ubuzima bw'abana barenga 1500 ikintu kiboneka nk'icuraburindi ryugarije iki kinyejana.
Hejuru ya Amerika Washington DC turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Ishami rya ONU rijeje ibifungurwa ku isi PAM mu mfunyapfunyo rirategekanya umugambi wo guha ibifungurwa abantu 170,000 muri Zimbabwe kugera mu kwezi kwa 10 mu gihe umwimbu wabaye muke n'intambara ikaba ibandanya muri Ukraine. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi, turacari kumwe n'ubu.
PAM yavuze ko guverinoma ya Zimbabwe irimo gukorana n'imiryango ifasha kugira ngo babone imfashanyo y'ibiribwa miliyoni 3,800,000 z'abaturage. Iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika kimaze igihe gifite ibibazo byo kwihaza mu biribwa kuva mu mwaka w'2000 ubwo uwakiyoboraga Robert Mugabe yashyigikiraga ifatwa ry'ubutaka bwari bufitwe n'abahinzi b'abazungu mu gutuza abirabura batagiraga ubutaka. Guverinoma ya Zimbabwe yavuze ko yiteze ko umusaruro w'ibigori uzagabanukaho 1/2 uyu mwaka ukagera ku matoni 1,500,060 uvuye ku matoni 2,720,000 bitewe n'imvura yaguye nabi mu bihe by'ihinga rya 2021-2022. Igihugu gikenera amatoni 2,200,000 z'ibigori ku mwaka byo kugaburira abantu n'amatungo. PAM yavuze ko yateganyije 40,000,000 z'amadolari muri programu y'ibiribwa ku bihe by'inzara kuva mu kwezi kwa 10 ubwo ingo zizaba zamaze ibiribwa mu bigega kugeza mu kwezi kwa 3 ubwo bazaba batangiye gusarura.
Ejo ni Mukankusi. Amashirahamwe y'abarimyi bo mu bihugu 11 byo ku mugabane wa Afurika yo hagati avuga ko ihagarikwa ry'igemurwa ry'ibiribwa bitewe n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine byatumye imibereho ya miliyoni z'Abanyafurika ibandanya kuba nabi. Abarimyi uno munsi bahuriye ku murwa mukuru wa Cameroon basaba guverinoma zo mu karere gufasha abanyagihugu bahangana n'ikibazo cy'ubuke bw'ibiribwa. Tugire ku muriri w'iyo nkuru.
Abahinzi bahuriye umunsi kuwa kabiri mu murwa mukuru wa Cameroon basabaza guverinoma zo mu karere gufasha abaturage guhangana n'ikibazo cy'ubuke bw'ibiribwa. Abo bahinzi bavuga ko ibura ry'ibiribwa, ibiciro byazamutse n'ubukungu bwifashe nabi birimo kugabanya ubushobozi bwo kubona ibiribwa mu ngo nyinshi mu mpande zose za Afurika yo hagati. Abahagarariye amashyirahamwe y'abahinzi arenga 60 bateraniye uyu munsi kuwa kabiri i Yaounde mu murwa mukuru wa Cameroon kandi basabye za guverinoma z'ibihugu 11 byo muri Afurika hagati gushora amafaranga mu buhinzi no gukora ku buryo abantu badahora barambirije ku biribwa bitumizwa mu mahanga. Ibihugu bihagarariwe muri iyi nama muri Cameroon ni Repubulika ya Centrafrika, Congo, Gabon, Guinea Equatorial, Chad, Angola, u Burundi, u Rwanda na Sao Tome na Principe. ONU nayo igaragaza ko ubushyamirane, ihindagurika ry'ibihe, imyuzure n'amapfa birimo kugira uruhare mu bibazo bikomeye by'ibiribwa muri Afurika yo hagati.
Kadushimire mgenzi wacu ejo ni Mukankusi kuri amakuru yose ya duteguriye yaragezeho hirya no ku isi n'ayandi mushobora kuyasanga kandi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere duhereye i Nairobi muri Kenya. Kenya iraranye president mushasha yarahiye imbere amategeko ni William Ruto yarahiriye i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Abakuru b'ibihugu benshi bitabiriye ibirori byabereye ku murwa mukuru i Nairobi Kenya. Eloge biri kaneza yabidukurikiraniye.
I, William Samoei Ruto, in full realization of the high calling I assume as president of Kenya.
Uni William Ruto mukuru w'igihugu wa 5 w'igihugu cya Kenya ku kibuga cy'inkino cyahitwa Kasarani ku murwa mukuru Nairobi ahabereye ibirori byo kurahira. Hari hakubise hanihira, abanyagihugu batanguye kuhaja kuvugira cy'isaha 11 za gatondo. Igipolisi kibonye ko atasaganizwa abahari bagifise muri ico kibuga cicaza abantu 160 cyasavye abantu kutongera kuhagana ariko bimfa gusa. Bakomeje kujayo bafise amabendera y'umuhondo n'icyatsi kibisi arangurana n'iwuda rwa Ruto ruheruka gutsinda amatora. uretse bakuru b'ihugu batandatu bagenzi ba ruto umuryango wa Afrika w'ubuseruko ya se bari bitabye ibirori, hari kandi n'abandi bakuru b'ihugu n'amareta benshi bo ku mugabane wa Afrika n'abaserukira amashyirahamwe n'ibisata mpuzamakungu. Muri Nairobi nka hose ahabera imirimo itandukanye abantu bakora bongera bakurikirana kumbonesha kure amajambo ariko washikirizwa. Perezida mushasha agiheza kurahira afashe ijambo yagize ati agahungu ko kugatumba gahindutse perezida, maze abakunzi biwe bihakamo k'intsinzi bakomeza gutamba batarika. Yashimagije urugero Kenya igeze ko muri demokarasi.
In this process we have demonstrated the maturity of our democracy, the robustness of our institutions.
Muri runo rugendo twerekanye ko twabunyoye muri demokarasi ubukomezi bw'inzego zacu n'ukwihagararira kw'abanyakenya. Ndizera nakeshanya ko mu matora heza impande zose zakoze ibishoboka kugira ngo zishyitse ibyifuzo by'abantu. Niko yavuze. William Ruto yashimiye Raila Odinga w'imyaka 77 bahiganywe amutsinda ku majwi make kandi yabanje kuja kwitwara muri sentare na inyuzwa imbere yo kumuhebuza. Yavuze ko we n'umupfasoni Martha Karua yari kumubera icegera iyo baramuka batsinze cyo kimwe n'abandi bitoje mu runani rwabo rwa Zimiora Umoja ari abantu bo kubahwa kuko bari bakoze uko bashoboye kandi bahiganwa kigabo. Yasezeranije kutazovangura Abanyakenya.
I assure them that their supporters will be my constituents.
Ndabijeje ko abanywanyi babo nabo nzobatwarira, nzokorana n'abanyakenya bose ntaravye uwo batoye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu bagize icyo bashikirije, yemereye mugenzi we kuzokomeza ubucuti hagati y'u Burundi na Kenya. Niko Perezida Ndayishimiye yavuze akomerwa amashyi n'isinzi ry'abari mu kibuga cya Kasarani. Perezida w'Uganda asanzwe ari nawe mukuru mu myaka muri bagenzi be bayase yakeje Abanyakenya kubona batoye Ruto uwuzwi nk'umukunzi we cyane. Yagarutse ku kintu kimuraje ishinga isoko rusange ryo mu bihugu bya yase. Umunyarwanda Hassan Bahati akorera muri Nairobi haraheze igihe yabwije ujya Amerika ko yizeye ko impapuro nyinshi abanyamahanga basabwa zigiye kugabanuka. Ruto yitambuye kure kandi abakunzi biwe bakaba babyishimiye kubera imbere yo gutera imbere muri politiki yabanje gucuruza inyama z'inkoko ku ibarabara. Yavuze ko azokora ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere abakora imirimo mito mito nk'ikivugo ciwe tubivuga kiti kazi ni kazi canke ko atakazi kagahitse mu Kirundi. Eloje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Eloje uri kaneza urakeneye tukivuga kwirahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushashe w'igihugu cya Kenya William Ruto. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Professeur Denis Banshimiyumbusa yigisha ibijanye n'ubumenyi bwa politike kuri kaminuza y'u Burundi, atangura amubaza uko abona inzira yashikanye Perezida mushasha William Ruto ku butegetsi bwa Kenya.
Inzira ishikanye uyu mukuru w'igihugu mushasha ashikiriye ubutegetsi muri Kenya yabaye inzira nziza, kuko yabaye inzira iciye mu matora. Mu matora benshi bavuga yuko yabayemo umuco nk'uko byahavuye byemezwa n'umugwi ujejwe amatora mu gihugu cya Kenya, bigasubira kandi bikemezwa na sentare nkuru y'igihugu wari yarushijwe yari yituye. Uko tubibona rero ni inzira nziza, kuko niyo nzira ubu igezweho mu bijyanye no gushyikira ubutegetsi, ni kuvuga inzira iciye mu matora y'abenegihugu.
Umuntu arabye mu bindi bihugu bitari bike ahatari hake muri Afrika, siko ibintu kenshi bigenda, haraba impari, haravamwo n'uruhagarara n'ubwicanyi. Naho muri Kenya byigeze kuba muri kahise mugabo ibintu byagenze neza nk'uko mubivuze. Akarusho ku matora abaye ubu n'ingene ubutegetsi buherekanije mu mahoro muri Kenya, akarusho bifise ugereranyije naho handi hatari hake muri Afrika bitagenda neza n'aka.
Akarusho umuntu yovuga ku bijyanye n'ukuntu amatora yagenze muri Kenya bikanatuma uyu William Arap Ruto ashikira ubutegetsi uyu munsi cyese, novuga yuko igihugu cya Kenya cyakuye icigwa cyangwa cyakuye ivyigwa mu matora cyagiye kiracamwo mu myaka iheze, kuko nk'uko mwariko murabivuga mu 2007 harabaye imishyamirano ikomeye cyane, abantu barenga 1,000 barapfa, barenga 1,600 barata izabo barahunga. Buke buke rero igihugu cya Kenya cyagiye kirafata inzira yo kuja mu matora kandi kikaguma gishyira imbere umwumvikano cyangwa ubucamanza mugihe habaye ingorane mu by'amatora. Nubwo rero ko ari akarusho keza cyane kerekanye ko iyo habaye amatora si ngombwa ngo habe abantu birirwa barapfa cyangwa abantu birirwa baratizwabo cyangwa bangazwe. Ni ukuvuga ko Kenya yafashe ingingo yuko amatora akwiye kuba mu mutekano, hanyuma abashikiriye ubutegetsi bakabisikanya biciye mu mwumvikano, hakiriwe harazamo induru nk'uko bikunze kuba mu bindi bihugu bya Afurika nk'uko mwariko murabivuga.
Mu kurangiza ikibazo cya nyuma, Perezida Mushasha William Ruto ashyitse ku butegetsi mu gihe hari ibibazo bitari bike bihanze Afurika, harimo n'igihugu ciwe cya Kenya, ibibazo bya COVID, ibibazo by'ubushomeri bw'abakiri bato, ibibazo by'ubutunzi muri rusange, ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe, uruzuba n'inkurikizi zabyo, hamwe n'ibindi bibazo bitari bike. Ikintu mubona umutegetsi Mushasha William Ruto yoshimikira ko ni ikihe kugira ahangane n'ibyo bibazo?
Ikintu umuntu yovuga ko cyihutirwa umukuru w'igihugu Mushasha William Ruto yoherako ni ukuraba ingene yozamura ubutunzi bw'igihugu ciwe biciye na cyane cyane mu kurwanya ibiturire cyangwa inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu, kuko murazi yuko ayo mabi ariyo azingamitse ibihugu bitari bike bya Afurika. Ibihugu bitari bike bya Afurika bishobora kuba bifise n'ubutunzi bwinshi, aba ari ubutare, aba ari peteroli, aba ari amashamba y'agaciro, mugabo ugasanga ivyo bihugu bigumye mu bukene, abenegihugu babyo bagumye mu butindi nyakuja. Ni ukuvuga rero kuzamura ubutunzi birasaba gushira ordre, birasaba gukurikirana neza ingene ibikorwa byo mu butunzi bigenda, na cyane cyane kurwanya ibiturire no kurwanya abanyonora itunga ry'igihugu, abanyoroza itunga ry'igihugu. Gutyo rero bigashobora gutuma abanyakenya bose bashobora kwishyira n'ukwizana kandi bagatunganirwa mu mibereho yabo.
Turabashimiye cyane Professor Denis Banshimiye Busa kuri iki kiganiro, murakoze cyane.
Nanje ndabakengurukiye, ndakengurukiye n'abariko baradukurikirana bose.
Tidela Nyongabo, nawe tugushimire ku bibazo baturagije Professeur Denis Banshimiyubusa. Ino nkuru irahira rya William Ruto nka president wa gatanu wa Kenya iri ku mbuga ngurukanabumenyi zacu. Mushaka kuja rero kuri VOA radio yacu mukacisha ijisho, gutyo mugasiga ko ubutumwa mwifuza kusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika ku vyerekeye ivyamuranze ubuzima bwiwe nirahira muri rusangi uko ryagenze. Tumira mate gato hamace tugaruka twerekeza mu Rwanda aho tuza kugaruka ku idosiye ya Ndimbati.
Ijaje kumata. Niki mwenyeje ariko. Abanye bwo ngira ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe buko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nka sabo.
Ari kabira simuhumurwa mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Nukumba ko buri wese muri twebwe yaje yibeshya kundi. Yapa pa 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 pa. Komo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komo taxi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolence Rwanda.
Dosiye ya Ndimbati nari ndabemereye mu kanya. Ubushikiriza amanza bw'u Rwanda busabira igihano cy'umunyororo w'imyaka 25 Jean Bosco Uwihoreye azwi nka Ndimbati bumurega ivyaha vyo gusambanya umwana w'umwigeme no kumusindisha. N'urubanza rwabereye muri sentare nkuru ya Nyarugenge aho muri iyo sentare ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse. Eric Bagiruwubusa atugire ku muriro ku rubanza rwagenze.
Ubushinjacyaha bwasabiye ibi bihano bwana Jean Bosco Uwihoreye wamamaye mu mafilimi nyarwanda nka Ndimbati nyuma yo gusobanura imikorere y'ibyaha bumukekaho. Burasobanura ko mu ijoro ryo ku itariki ya 24 rishyira 25 z'ukwezi kwa 12/2019 Uwihoreye yasindishije Fredaus Kabahizi arangije aramusambanya. Buravuga ko yabikoze amwizeza kuzamwinjiza mu bakinnyi ba filimi. Niburanisha ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya Skype. Bwana Uwihoreye bakunze kwita Ndimbati yari muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere, umunyamategeko umwunganira Irene Bayisabe ari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyumba cyari cyakubise cyuzuye, benshi mu bakurikirana urubanza bari biganjemo abakinanaga amafilimi na ndimbati, abafana be ndetse n'itangazamakuru ryiganjemo iryo ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha burega ndimbati guhaka abahizi inzoga yitwa Marura, bugatye yisanga yararanye na ndimbati ahantu atazi. Burashingira ku mvugo za kabahizi aho yakoreraga n'ababyeyi be bemeza ko yavutse mu kwezi kwa gatandatu 2002, buvuga ko n'ifishi yo kwa muganga bakingirijeho kabahizi igaragaza ko ndimbati yamusambanyije atarageza imyaka y'ubukure. Nyuma yo guhura na ndimbati, kabahizi yabyaye abana b'impanga. Yiregura ndimbati yakunze kwikora mu bushinjacyaha ko mu magambo ye bumushinjira inyoma. Yavuze ko ibyabaye byose bishingira ku cyo yita kagambane yakorewe. Yemera ko koko yakoranye imibonano mpuzabitsina na kabahizi ariko yujuje imyaka y'ubukure. Ndimbati aravuga ko nyuma yo kumenya ko kabahizi atwite yamwitayeho no kugeza abyaye, ndimbati akemera kwiyandikisha abana bakanabiwe. Aravuga ko hari abagiye mu matwi ya kabahizi bakamwumvisha ko yakura miliyoni 5 z'amafaranga kuwo babyaranye, akanamutegeka kujya mukodeshereza inzu itari munsi 300,000. Yikomye imwe mu banyamakuru bo ku muyoboro wa YouTube ko yamuhamagaye amusaba ko yamuha miliyoni 2 kugira ngo amubikire ibanga, ahorego arabyanga. Byose ndimbati akavuga ko bigamije kumuhindanyiriza izina. Ndimbati aravuga ko yaryamanye na kabahizi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu 2019. Ndimbati aravuga ko amatariki aregwaho gusambanya kabahizi yari yagiye ku Gisenyi. Umutangabuhamya ku ruhande rwa ndimbati warugamije kwemeza ko bari kumwe ku Gisenyi, urukiko ntacyo rwamubajije. Ubushinjacyaha bwamwamaganiye kure, bwavuze ko ndimbati mu mabazwa ye ntaho yigeze ahakana ko atari muri Kigali ku matariki aregwaho gukoraho ibyaha, bukavuga ko icyo umutangabuhamya yabagamije ari ugushaka kuyobya urukiko. Ikindi bireguza ndimbati n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ku ifishi y'inkingo handitseho icyiciro cy'ubudehe umuryango we ubarizwamo, umudugudu aturukamo, ko yakingiwe indwara ya hepatite kandi ibyo byose mu mwaka yavutsemo bitari byakabayeho. Baravuga ko ibimenyetso bimushinja ari bicurano. Umunyamategeko Irene Bayisabe aravuga ko dosiye irega ndimbati ibumbatiye urujijo rushingiye ku matariki impande ziburana zitemeranywaho. Aravuga ko urwo rujijo ruturuka kuri kabahizi n'ubushinjacyaha. Uyu munyamategeko aravuga ko ndimbati yaranzwe n'umutima wa kimuntu mu kwakira abana b'impanga wa kabahizi. Arabishingira ku kuba kabahiza kibyara yarandikishije abo bana ku wundi mugabo. Aravuga ko iyi dosiye ituzuye, bityo ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarayiretse. Nuko icyaha cyo gusindisha kabahizi aravuga ko nta kimenyetso kigaragaza koko niba yarasinze, kuko ntawamupimye uretse kubivuga gusa. Mu byifuzo by'ubushinjacyaha bwahise busaba ko igihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza rwazahamya ndimbati ibyaha byombi, gusindisha umwana no kumusambanya, bwasobanuye ko bigize impurirane mbonezamugambi bumusabira gufunga imyaka 25 muri gereza. Ndimbati yabwiye urukiko ko kuri we ibyo bihano bidakwiye. Yasabye kumugira umwere kuko avuga ko ibyo aregwa byose nta shingiro bifite byubakiye ku kinyoma. Arasaba kumurekura agasubira mu buzima busanzwe akajya kwita ku bana be. Umunyamategeko we yabwiye umucamanza ko gufunga umuntu arengana biba birutwa no gufungura abandi 99. Aravuga ko gufungo yunganira impanga yabyaranye na kabahizi arizo zabigenderamo kandi nta ruhare zagize mu byabaye. Hanze y'ibi bihano ndimbati yasabiwe muri urubanza harimo n'ikirego cy'indishyi cyatanzwe n'abahagarariye se w'umukobwa. Barasaba indishyi zingana na miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndimbati n'umwunganira barasaba ko iki kirego cy'indishyi urukiko rutacyakira. Ndimbati aravuga ko cyatanzwe mu buryo bwo kumushakaho indonke, naho umunyamategeko umwunganira akabwira urukiko ko cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibyo kimwe n'ibindi umucamanza yanzuye ko azabisuzuma igihe azaba yiherereye yacu urubanza. Niba nta gihindutse, umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Eko bugira ubusa bw'ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Kaziki. Murakamenyere ku bakunzi ibiganiro byacu na Kaziki kabamenyesha ikiganiro muri isanga mukurikirana kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa gatandatu saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi. No munsi wundi ariko aradutegurira muri isanga yejo ni mugenzanje Oriane Itangishaka. Oriane, wiriwe gute no munsi?
Wiriwe neza Diane, uraho neza?
Ndakomenda shimo. Njo rero uri kudutegurira iki muri isanga kugira ngo bakunzi bacu ba bemaso bazoe bari ku maradio yawe?
Ego cyane, mu minsi yahera twaraganire ku kibazo cyo kugira ubugumba mu muryango, abadashobora kwibaruka mu buryo busanzwe, ingorane ziza mu miryango iyo ibyo bibaye. Rero ejo icyo tuzokora ni ukuja mu mizi y'icyo kibazo, cyane cyane umuganga azogerageza kudusigurira ubuhinga buhanitse bwa insemination kuvuga kugerageza gufata intango z'umugabo bakazisha mu mukenyezi kugira ngo barabe yuko bashobora kuronka ikibondo cabo ukuvuga tuzokaganira ku buryo butandukanye buhari bushobora gukoreshwa kugira ngo umuryango uronke ibibondo
urakoze Oriane ndakure kubandanye rero ugenda kudutegurira ico kiganira abakunzi bacu bazaba bari kumwe nawe je saa 10 gushika saa 11
urakoze cyane
kugira umunsi mwiza bakunze ibijwi rya Amerika utuma bwanyu umushaka kuzoburungikira Oriane itanga ishaka mucishije kuri VOA radio yacu Facebook hama akababariza ibibazo wazoba yabatumiriye mukanya cyo tubandanya nano makuru Inguru ya nyuma twafitiye muri ano makuru yacu niyo muri Republika Demokarasiya kunga hukuru no wakabiri umwe mu bayobozi baba mayimayi buhirwa n'abandi barwanyi ba tandatu bishikanye bitwara mu minwe ingabo za Kongo zikorera muri Ruvingi Ruvingi limitani twa ya Uvira intara ya Kivu yo mu bumanuko inkuru yambuye numenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo twatwarungitse Uvira
nkuko bitangazwa na Leta na Make Longo umuvugizi w'isirikare cya Kongo muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu avuga yuko urugwanyi ba mayimayi buhirwa ko ari batandatu bitanze mu gisirikare cya Kongo barimo bya Mungu de Mayi Matias wari usanzwe ari umuyobozi wungirije w'inyeshyamba za mayimayi buhirwa Lieutenant Marc Longo avuga yuko aba bagwanyi bishize mu maboko ya FARDC nyuma y'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu busaba inyeshyamba zose gushira indwara hasi yagize ati
si rebelle mayimayi du groupe Buhirwa avec à leur tête le nommé Byamungu de Mayi Matias se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec plusieurs effets militaires
inyeshyamba zitandatu za mayimayi buhirwa ziyowe na Byamungu de Mayi Matias zishikirije FARDC n'ibikoresho byazo bya gisirikare cyakoze ku ruhande rw'umuyobozi wa societe civile mu kibaya cya Rusizi Bernard Kadogotondo asanga ibitero by'ingabo za Congo zimaze iminsi zigaba kuri izi nyeshyamba za mayimayi buhirwa ari byo byatumye zishyira mu boko ya FARDC yagize ati abo bagwanyi babuhirwa n'abicanyi bibisabye imbunda bicaga abantu benshi bashimutaga abandi banyagaga imodokari mu ibarabara rya Uvira Bukavu ndetse na Sange na Ruvunge na Runingo gusa bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya Rusizi barasaba yuko nubwo abo bagwanyi bishikanye mu ngabo za Congo bashyikirizwa ubutabera bakaryozwa ibyaha bagiye bakora
mayimayi babuhirwa bariya ni abantu badukoreye ikibi batujanye abantu mu Karongi batujana abantu batatu mu Kirundi abo bantu twari batandatu ntitugeze tubona n'imayiti zabo batujana inka zose twari dutunze aha ngaha urirwa hano iwacu araza ndetse akahategera akahanyaga amamotokari buhirwa agasanga abantu mu mirima buhirwa agasanga mu ngeri iyo bari baragiye buhirwa yakoze ibintu by'amarorerwa nimba yirubuye muri leta
ni abasirikare be siwe
abasirikare be nimba birubuye hariya abo ni abantu badukoreye ikibi kivugwa abo bantu bagomba gushyirwa mu butegetsi bagashyikirizwa abacamanza bagacirwa urubanza kabisa
mumenya yuko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2022 kugeza uyu munsi abagwanyi barenga 50 bagumino na mayimayi buhirwa twigwaneho ndetse na FNL nibo bishikanye muri MONUSCO nk'uko ibitangaza Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Vedaste Ngabo urakoze kudufasha gusozera neza no makuru yacu mbaje yuko ariko duhana gahindukira ngende ndabikije muri make ko Uganda yarishigice cambere cy'amafaranga yo gusana ivyingabo zayo zononye mu ntambara ya za 90 n'indishi y'ibibanza izo ngabo zigaruriye muri Republika ya Demokarasi ya Congo wajumvise muri ano makuru kuri uno wa kabiri president mushasha wa Kenya William Ruto yarahiye yinjira mu mabanga nka president wa gatanu wa Kenya abakuru b'ibihugu benshi bitavye ibirori vyabereye ku murwa mukuru I Nairobi Raila Odinga bari bahiganywe na Ruto akitwara muri sentare ntahinyuzwa avuga ko amatora yibwe ntitavye ibirori vy'uno munsi ikibuga cy'umupira w'amaguru kirahitwa Kasarani cabereyemwo ibirori cari cuzuye kuva igihe c'isaha 11 za gatondo abantu batari bake bakomeretse mu misunikano kugira ngo bikunde babe muri ico kibanza uretse abakuru b'ibihugu batandatu bagenzi baruto ho mu ryango wa Afrika y'ubuseruko EAC babiri bitavye ibirori hari kandi nabandi bakuru b'ibihugu n'amaleta banshi bo ku mugabane wa Afrika n'abaserukira amashira hamwe n'ibisata mpuzamakungu bari ngaho muri Kenya hari nabarungitswe na leta z'ubumwe za Amerika kugira ngo baje mu birori byo kurahiriza William Ruto nka president wa gatanu wa Kenya. Ninonga harero duce dusozera makuru yacu shimira abagize ara bose mu itegurwa ryabo kuri mikrofoni kumwe na Joy Diane nyina hazwe byo done cubahiro muhinga bw'ivyuma na engineer bari kumwe bakoze ibikora inka twe nti kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha mugire ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu.